VOA. Ni radio ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika rirabandanya kubashikiriza ibiganiro byayo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwiriwe neza nshuti bagenzi, turi kumwe. Ndabaramukije ndabaha ikaze mu biganiro byo kuri ino saha. Muri kumwe na Oriane itanga ishaka kuri uno mugoroba w'umunsi wa gatanu, itariki 29 z'ukwezi kwa mbere umwaka w'2016.
Abantu bose baba batumiwe, tuba twatumiye abantu batanu bake, tuba twatumiye imisambwe.
Uyo ni Musenyeri Justin Nzoyisaba, umukuru w'umugwi w'igihugu ujejwe gutunganya ibiganiro hagati y'Abarundi. Aho hari mu kiganiro muri Sanga mu kanya gaheze, turabashikiriza bimwe mu vyo yashikirije muri ico kiganiro. Amakuru bavugwa ku Burundi muri iki gihe, jo ku munsi wa gatandatu muri Ethiopia Addis Ababa hazoba inama ihuza abakuru b'ibihugu bigize umuryango w'ubumwe bwa Afrika. Kimwe muri biri ku rutonde rw'iyo nama ni irungikwa ry'inteko za Maprobu mu Burundi. Umushikiranganji w'u Burundi Alain Nyamitwe ajejwe amakungu yavuganye n'Ijwi rya Amerika, agira ico avuze kuri ico kibazo cerekeye irungikwa ry'inteko mu gihugu cy'u Burundi.
One thing is to request and to ask for the AU to send troops. Another thing is for the AU to operationalize that request. What we all know is that the AU is not going to send troops to countries.
Ati gusaba ko harungikwa inteko mu gihugu runaka ni kimwe, iyo ngingo gushigwa mu ngiro ni kindi kibazo. Icyo tuzi nuko ishyirahamwe ry'ubumwe bwa Afrika ritazorungika inteko mu gihugu kitabisavye, kandi nk'uko muvyibuka ni nayo ngingo yafashwe mu kanama kayobora inteko z'ibihugu vya Afrika yo mu buseruko mu bijanye no kurungika inteko gutabara, ari naco gikogwa izo nteko zari gukora biciye mu mugwi wiswe Moprabu. Nta kuntu akanama kishyirahamwe ry'ubumwe bwa Afrika rero kofata iyindi ngingo iteye kubiri niyo. Ahandi naho mu Burundi, hejo ku munsi wa kane, abantu 17 barafashwe n'igipolisi. Muri bo hakaba harimwo abamenyeshamakuru b'abanyamahanga babiri b'ikinyamakuru Le Monde, kinyamakuru cyo mu Bufaransa. Turi kumwe na mugenzi wacu Eloge Wuri Kaneza, atubwire uko icyo kibazo cifashe muri iki gihe. Eloge, turi kumwe?
Ego me Oriane.
Ego Eloge, utubwira muri iki gihe abo bamenyeshamakuru b'ico kinyamakuru c'abafaransa Le Monde bari bafashwe bari mu maboko y'igipolisi cy'u Burundi, ubu ibintu byifashe gute?
Abamenyeshamakuru harahenzwe akanya gato yangiza isaha 11 zirenga nk'inota 10 gutyo, ubutungane bw'u Burundi bwabahaye umwidagenzo. Ni kuvuga bumvirijwe nyuma ya saa sita, bumvirijwe n'umushikirizamanza wo bita magistrat mu rurimi rw'Igifaransa. Akaba rero yabahawe uburenganzira, naho bahabwa uburenganzira bw'umwidegenzo abamenyeshamakuru, hari ibyo batasubiranye. Ni ukuvuga ibikoresho byabo by'akazi, impapuro ndangamwuga carte de presse mu Gifaransa nazo nyene babyaswe, bongera bakwa amatelefone yabo. Abamenyeshamakuru mu byo bari basanze n'ubutungane ni uko botanga urufunguzo kubwira ngo amatelefone yabo yarabi birimwo icyo bita mode passe mu Gifaransa, ariko banse kubitanga amatelefone cyo kimwe n'ibikoresho by'akazi n'izimpapuro ndangamwuga bikabigumanwa n'ubutungane bw'u Burundi. Abamenyeshamakuru rero nk'uko igipolisi yabivuze ni uko bagirizwa kuba ngo bafatiwe ahantu hari abantu bitwara ibirwanisho, igipolisi kivuga ko ari inkozi z'ikibi. Ariko bo babihakanye, na cyane cyane umwongereza yitwa Seymour yavuze yuko ngo atafatiwe aho hantu, ahubwo ngo yafashwe ari ku ibarabara ariko afata amasanamu. Ubu ibintu byifashe gutyo, umwe wese muri abamenyeshamakuru yatahanye n'ubuseruki bwiwe. Umufaransa yajyanywe n'ubuseruki rya gihugu cy'Ubufaransa mu Burundi, hanyuma usanzwe nawe umwongereza akaba yagiye mu muduga waje aserukira ubuserukizi bw'Ubwongereza ngaha mu Burundi.
None Eloge Wuri Kaneza, ko tumva ko bahawe umwidegemvyo, ni ukuvuga ko urubanza rutagiye kubandanya canke ivyo bagirizwa byose byakuweho? Ni ukuvuga iki, urubanza rurabandanya?
muzi kwabwiwe na maître Deon Ndikumana ari mu mugwi igihugu ujerwa agateka kazi na muntu yari kumwe nabo aho bumvezwa yavuze ko ikibazo nta kintu na kimutungane bwa kivuze ko babwiwe gusa yuko bidegenza kandi basubijwe impapuro z'inzira zabo passport za muri karengane ari kino kongera ko nuko nubwo baguma mu Burundi cyanke bakagenda umukuru w'urwego rw'igihugu rero gucunga inyenzi n'ama ko bikora mu Burundi sense bishyagira amahoro twavuganye yabwije ujya America yuko amenyesha makuru batwe uburenganzira bwo gushika gukora umwuga kumenyesha makuru ku butaka bw'u Burundi ntagira ko ndabwira ko amenyesha makuru bacira kwiza igitigiri cy'amenyesha makuru batatu bamaze kwa uburenganzira uwundi yabwatwe yitwa Thais Brook akorera televiziyo yo mu gihugu cy'u Bufaransa nayo nyene yitwa France 24 yatwe uburenganzira mwaka uheze yagirizwa guha impigi abagira imyerekano leta y'isi nigumuko
kubijanye nuko batswe uburenganzira bwo gukora hari ico babivuze ko hari ico muwa mwumvise yindi ngingo bagiye gufata kuri ico kibazo
nta kintu kinini ariko ingingo y'icyenda iraba umwuga wo kumenyesha amakuru mu Burundi iraha uburenganzira umukuru w'urwego rwo kumenyesha w'urwego rucunga imenyesha amakuru ikora mu Burundi rero iyo ngingo imuha uburenganzira bw'ukwaka iby'agateganyo cyangwa burundu umenyesha amakuru kumwaka uburenganzira bwo gukorera mu Burundi umwuga wo kumenyesha amakuru bivanye n'imvo ziba zitanzwe ahanini urwego sense rwafatiye ku itangazo ry'ubushikiranganji bw'umutekano ryasohoye rivuga ko abantu bafatiwe ahantu hari abo igipolisi cyita abagizi ba nabi ikindi kiyongera ko nuko aba bantu mu isanzwe umushikiriza manda kizigenza wa Repubulika yamaze gusohora urwandiko ruvuga yuko bariko bagira ko amatohoza y'ubutungane icyo bita enquête judiciaire mu Gifaransa.
Urakoze cyane rero Jwiri Kaneza, ubandanye udukurikirana iyo nkuru unatubwire kumbure niba ayo matelefone yabo yafashwe hari icyo igipolisi kizoyakuramo canke ikizokurikira. Urakoze cyane gose.
Urakoze nawe Rehane.
Yego. Andi naho kuri uyu wa gatandatu ihuye hazoca wambaye hagati ya Cameroon na Côte d'Ivoire mu rukino rw'igice cya kane gishira icyanyuma umuntu afatiye ku nkino zitatu iyo migwi imaze gukina biraboneka ko ruzoba ari urukino rutoroshe na gato hagati y'ivyo bihugu bibiri bya Afrika biteye imbere mu mupira w'amaguru. Iyi nkuru idonido ryayo turayihabwa na Désiré Hatungimana mu Rwanda.
Igice cya kane gishiri cya nyuma hagati ya Cameroon na Côte d'Ivoire n'urukino rutoroshye na gatoya kuri iyo migwi yose uko ari ibiri. Ibyo bihugu birazinanye cyane mu mupira w'amaguru kandi bikaba biharugwa mu bihangange bya Afrika. Ibyo bihugu uko ari bibiri muri ino myaka nta bavuga ko bifise amahiganwa akomeye kuko mu nkino za Afrika zihuza imigwi yabaye ya mbere iwabo canke abatsindiye ibikombe ntibishika kure kuko ubwize ngo arigaragaza acerekeza i Burayi aharangwa abakinnyi benshi bava muri ibyo bihugu. Muri zino nkino za Afrika ziriko zirabera mu Rwanda, Côte d'Ivoire yatsinzwe rimwe urukino rwa mbere yakinye n'u Rwanda igitsindo kimwe ku busa mu rukino mbere mu minota ya nyuma yasumbije u Rwanda. Uwo mugwi mu nyuma watsinze Maroc bitoroshe mu rukino rwa gatatu utsinda Gabon yorohewe cyane. Ibintu byerekanye ko uko amahiganwa yigira imbere ariko icyo gihugu kigenda kirakomera. Cameroon yahejeje mu itsinda yarimwo idatsinzwe nayo nyene yarerekanye ko atari umugwi wo gutamundasa na cyane cyane ku rukino rwiza yerekanye imbere ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Ubwo rukino rero ruzohuza imigwi imaze kwerekana ko ikomeye muri ino higanwa. Abamenyereza bafise akazi katoroshe narijya bose bivugira ko bafise intumbero yo gushika mu gice cya kabiri gishiri cya nyuma. Iyo migwi yose ifise abakinnyi bakiri bato bakoresha ububangutsi ntangere Cameroon ikabikunze guca ku mpande imipira igashikira abasatirizi ari ituruka mu gihe umupira wa Côte d'Ivoire ukinigwa hanini hagati mu kibuga ahari abasore bacenga cyane. Kanyenkore Jean Gilbert amaze imyaka 30 ari umumenyereza w'umupira w'amaguru mu Burundi no mu Rwanda amenyesha ko iyo migwi yose inganya amahigwe muri urwo rukino kandi ko yiteze urukino rubereye ijisho.
Ni urukino rusanzwe rwose rutavuga ngo ni match ikomeye cyane ihambaye. Rero muri pronostike twavuga ko kuri jewe chances ziracangana kugeza ubu ntawovuga ko iyi ishobora gutsinda iyindi match itarahera.
Ni bihugu byamye bishamirana kandi ugiye kuraba bifite amateka akomeye muri Afrika urukino wibaza ko bifatiye kuri uko gushamirana bifatiye kuri uko kubana rushaka kugira indi sura
indi sura mugabo isura nziza bose urabona bakinira mu mahanga ntabwo bakinira iwabo nta kipiri iwabo bakinira mu mahanga bose ni décidé ni déterminé kubandanya no gutwara igikombe ko barabimenyereye isura rero genda keka ko yo bari isura nziza ahubwo itogambi
mwamenya ko Cameroon mu nkino zitatu imaze gukina yatsinze ibitsindo bine yinjizwa kimwe nayo Cote d'Ivoire nayo Cote d'Ivoire yatsinze ibitsindo bitanu itsindwa bibiri Desire Hatungimana Kigali Ijwi rya Amerika
Ibi byashize byasigiye cy'urubyiruko Ubu rubyiruko rufite indoto zitandukanye Ese urubyiruko rukora iki rutegura ejo harwo hazaza urashaka gusangira n'urundi rubyiruko icyo uteganya mu gihe kizaza kurikirijwe iby'urubyiruko mu kiganiro ejo
Nk'urubyiruko twigire kuri ejo hacu hashize twubaka ejo hatubereye Ikiganiro ejo gitegurwa n'umuryango ejo nyiramubande z'urubyiruko
Ikiganiro ejo mugikurikira kuri radio Ijwi rya Amerika
Ikiganiro ejo
Ikiganiro ejo
Ikiganiro ejo
Ikiganiro ejo
Ikiganiro muri sanga cyateramijwe na mugenzi wacu Frederic Ngundikije mu kanya gaheze cari cerekeye ibiganiro byo guhuza abarundi bimaze iminsi bibera mu gihugu hagati Abatumire mu kiganiro bari Musenyeri Justin Nzoyisaba umukuru w'umugwi w'igihugu jejwe ibiganiro by'abarundi Felix Kubwayo umunywanyi w'umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD ari I Bruxelles mu gihugu cy'Ububiligi hamwe na Chauvino Mugwengizo umuvugizi w'urunani Senared kuvyerekeye rero ibiganiro bibera hagati mu gihugu Musenyeri aratangura avuga ku bisabwa n'abarundi bitaba ibisabwa n'abarundi murantunga bitaba ivyo biganiro reka tumve ivyo Musenyeri yashikirije
Umurwi w'igihugu jejwe gutunganya ibiganiro hagati y'abarundi umaze igihe kitari gito umviriza ivyifuzo vy'abarundi mu ntumbero yo gukosora utunenge hamwe ingwane zamazaduka mu Burundi gihe cyose hatunganijwe amatora gushika ubu uyu murwi umaze gutunganya ibiganiro mu ntara zitanu z'u Burundi ejo ku munsi wa kane umukuru uyo murwi Musenyeri Justin Nzoyisaba yarahaye ikiganiro amenyesha makuru mu Burundi araheza aragaruka kuri bimwe mu bisabwa n'abanyagihugu uyo murwi w'igihugu ujejwe ibiganiro hagati y'abarundi sendeyi umenyesha kwica abarundi basaba hanini aruko ibwirizwa shingiro ry'u Burundi ryosubirwamwo rikandikwa ku buryo ridatera impari urisomye wese karitahura na cyane cyane kubijanye n'ibiringo by'umukuru w'igihugu mu bindi bintu abarundi ngo basaba harimo kwiyamiriza inteko mpuzamakungu za Afrika hamwe no kwiyamiriza amakuru d'etat uyu munsi rero twatumiye abashinganahe batatu bakomeye ariko umushinganahe wa mbere afite akanya gato tuhava tuvugana n'umushinganahe ni Musenyeri Justin Nzoyisaba kugira ngo ducire ku mayange ibintu nyamukuru abarundi bahurira mu biganiro bimaze gutunganywa mu ntara zitanu z'u Burundi bavuga mwiriwe neza Musenyeri Justin Nzoyisaba
mwiriwe
imbere yuko tuja ku kibazo cha mbere tunashaka tubamenyeshe kandi ko mukanya tuza kuvugana n'abashinganahe turi kumwe kandi turi kumwe na Chauvino Mugwengizo akaba ari umuvugizi w'umuhari Senared umuhari uharanira demokrasi eka no kubahiriza amasezerano y'Arusha turi kumwe kandi na Felix Kubwayo akaba ari umunywanyi w'umugambwe uri ku butegetsi nawe nyene ari I Bruxelles mu gihugu cy'Ububiligi Musenyeri Justin Nzoyisaba nashaka mutubwire majambo make cyane rwose muramaze gutunganya ibiganiro mu ntara nka zitanu mutubwire neza icyo abanyagi bahurira ko ubwa mbere na mbere abanyagi bose bava mu migambo itandukanye ka mu ntara zitandukanye no mu bwoko butandukanye
yego abantu bose baba batumiwe tuba twatumiye abantu batari bake tuba twatumiye ambwe tuba twatumiye abanyamadini cyangwa amashengero tuba twatumiye bamwe bita societe civile daharanira gifasha za politike tuba twatumiye intwaro tuba twatumiye aba imigwi ifite ingorane bamwe bita groupe vulnerable tuba twatumiye abatwa imigwi y'abayugwaruka imigwi y'abakenyezi tuba twatumiye abasirikare n'abapolisi tuba twatumiye abajejwe ibikorwa bitandukanye mu ntara, tuba twatumiye abakuwe mu basubije mu byabo bamwe bitaba demobilize n'abakukurutse baratreke, tuba twatumiye amashyirahamwe y'iterambere, hanyuma tuba twatumiye n'abandi bita abanyapolitiki mugabo badafite imigambwe politiki.
Abo bantu bose iyo mirwi yose Musenyeri ihurira ku kibazo kimwe cashiki mwashikirije mu igihe mwaha kiganiro amenyesha makuru kivuga ko eka ibwirizwa shingiro by'u Burundi rikwiye guhindurwa.
Oya nago nariko ndavuga bo twatumiye, ariko ikibazo tubaza ni ndega ho nimutanga umuti kugira ngo habe mu Burundi demokrasi irama, kuko twabonye ko kuva 61 kugeza uyu munsi hama hari indyane igihe habaye amatora. Nariko ndavuga rero abo dutumira, abo twatumiye, ariko abo bari mu gwi canke baba batumiye nk'uyu munsi tuvuye mu maprovense atatu, Cibitoke, Bubanza na Bujumbura Rirare. Niyongeye kuri amaprovense atanu canke mu ntara zitanu. Rero nagomba nce kuma yange ibyo mbona bakunda kugaruka ko cane, usanga mwobamo binyemereye. Barakunda kuvuga cane, barashikiriza cane nk'uko mwamaze kuvuga mu makuru yuko ibyizwa shingiro byohinyanyurwa birimo amahinyu, kuko ari naryo ryateye impari, kuko abantu bamwe basoma gutya abandi bagasoma gutya. Rero bavuga bati nirihinyanyurwe ku buryo ata Murundi yogogwa no gusoma ibyizwa shingiro, abisomye abyumve abitahure atageze kurondera abantu bazisobanurira. Hanyuma kandi muri ibyo byizwa shingiro harimo ayandi mahinyu nk'abato bavuga bati twebwe ntiturimwo, baravuga ibya 40% by'abatutsi, baravuga ibya 60% by'abahutu, atariko twebwe batwa nta na kimwe tubonekamwo muri ibyo byizwa shingiro, mbega twe ntituri Abarundi. Ati rero muri icyo gihe byohinyanyurwa n'ibindi bavuga byohinyanyurwa muri ibyo byizwa shingiro. Icyo ni kimwe mu byo bavuga. Hanyuma ikindi bavuga ni mwabivuze na mwebwe byerekeye,
barasaba ko intwaro z'amakudeta eka
amakudeta. Murakoze cyane, murakoze cyane. Amakudeta baravuga bati nta makudeta, nta ntwaro z'imisumiranye dushaka kuzosubira kubona, kuzosubira kumva mbere, ahubwo habe guhana bo bose bagiye baragira bazana intwaro z'imisumiranyo basumiranya, atabo bose bakwiye guhanwa. Mbere baragerana kure bakavuga bati abo bakuru b'ibihugu bari muri mu nama nkeguzamateka batatowe, ati bikwiye guhagarikwa bijwe mu ibwirizwa shingiro yuko ata mukuru w'igihugu azoja mu nama nkeguzamateka atatowe, ati hazoja y'abatowe gusa. Hanyuma rero urumva ko navuze ko cyo guhana, barashimikira cyane ku guhana, ati wa mugi severe uhane nako uje mu bikorwa utangwe gukora kugira ngo habe guhana. Hanyuma rero baravuga n'ibindi bitari bike, ingene bakwiye kwigisha abanyapolitike ko bokwigishwa, kuko biraboneka yuko abanyapolitike menga bapfa kujya mu migambo gusa, menga bazi ngo nihubukiriro buri, ariko bokora n'ubundi buzi. Ati nibigishwe rero bamenye ibyo bakora, babonye bidakeneye ko bajya mu migambwe babireke. Ati kandi ego
imbere y'uko ndabarekura ndazi ko mufise iyo fatiriye, nashaka ndababaze mu banyagihugu muriko murahura muri izo ntara zose zimaze gushika 8 muri iki gihe, ntabasaba ko ibyo biganiro vyoshikira n'abandi Barundi bari hanze n'abari mu yindi mirwi mu kanya gatoya cyane.
Hariho ababivuga yuko muzoshikira yindi migi iri hanze, hari n'abo hanze nabo nyine badutelefona ati mbega muzodushikira ryari. Mu by'ukuri birateguwe ko tuzobashikira, ariko kubera n'uburyo nabwo nyine tuza turaburonka buhoro buhoro ntitwosha tuvuga ngo ni kuwa kangahe cyangwa ni mu kwezi kunaka ariko n'ibihangane tuzobashikira.
Ndabashimiye Musenyeri Justin Nzoyisaba, ndabashimiye ku kanya mwatoye ndatse ko mwari mufite amabanga abarindiriye akomeye cyane rwose. Murakoze cyane rwose.
Murakoze cyane muheza gito.
Ubu naho turi kumwe n'abashinga ntahe babiri nk'uko twabibabwiye, turi kumwe na Chauvino mu Gwengezo akaba ari umuvugizi umuhari Senarede, turi kumwe kandi n'umushinga ntahe Felix Pugayo akaba ari umunywanyi w'umugambwe uri ku butetsi. Abashinga ntahe mwese nashaka mbwira icyo muvuze ku bintu biri kubirasabwa n'abarundi baje mu biganiro. Musenyeri Justin ya Nzoyisaba yatubwiye ibintu bitari bike abarundi bipfuza muri iki gihe kugira ngo eka demokrasi itsimba tare mu Burundi. Nashaka ntangure kuri mwebwe mushya ntahe Chauvino, kubisabwa n'abarundi bivuga ko ibwiriza shingiro rikwiye guhinduka kugira ngo hamwe abantu barisigura ukuntu ko biri gutandukanye biveho, mwebwe mubivuga kwiki?
Murakoze cyane mushya ntahe Federico, murakoze namwe barundi muri Burundi kanetse no mu mahanga kuba mwodutega ugutwi. Jewe rero nashaka mbere ku kintu cy'uko yashikirije iyo migwi. Iyo migwi yashikirije yose tudahendana ni migwi dusanzwe tuzi, ni migwi isanzwe iri mu kwaha kwa Peter Nkurunziza. Mbega uja gushyiramo nitije muri uyu mugwi ugashyiramo nk'umure n'uwundi wahitanye Echanghe Leos umushira mu bantu amajana 3 umva nibyo bafisa shikiriza biza kugira uburemere nyabaki umva ibyo bahava bashikiriza
mushya ntahe Chauvino muri ko mutubwira ko mushya ntahe Chauvino
icyo gituma twebwe kugacu izo biganiro n'ibiganiro byateguwe na Peter Nkurunziza arazi nyine yashizeho uwo mugwi uwo nyakubaha Musenyeri ntakabiki umugabo niyabandanya yerekana ko akorera
ubutegetsi. Chauvino muri ko mutubwira ko mu ntara zirenga 8 Chauvino abantu bo mu mugambwe itavuga n'umwe na leta ari bake gushika
ijaniro gihera ngaho nyene mushiga na Federico kama iyo migwi nkuko nari ndabikubwira ni migwi ubona ko mu bice 90% n'icyenda ahubwo zigamye umukuru w'igihugu ahare ntacambona yuko kubera yamye afise intumbero yuko ahinyanyura ahindura ibiza shingiro nkacambona iyo byazananye nkacambona abo baca babicisha ko kugira ibyo byiyumviro bitsinde ibyumviro igihugu cyacu cyo kubakira ko niko rero ngira ndi n'ibyo shoboka ibyo bintu ntabiganire bashaka kwikorana kuko uvuga societe civile turaje societe civile abayigize mbe societe civile no munsi iri hehe ni ya societe civile zo kubahuka kuduma kuri utoke kubitameze neza ni ya societe civile zo kubahuka gutuma kuduma kuri utoke kugateka kazira muntu ariko karaho nyangwa ni yo societe civile mwumva bari kwashira imbere iyo yabo ijyanye n'igizwe n'ababeko ijyanye n'igizwe n'abandi
reka ndabibutse Chauvino mushya na Chauvino
eka atindi barota atari gushigikira umukuru w'igihugu mu manyanga arimwo mu makosa arimwo mu byaha harimwo ari karagirira Abarundi n'igihugu cyacu cy'u Burundi.
Chauvino reka ishinga batera kamo muze buramba inshu itarenga umunota umwe muzabamukoze Chauvino
nigishobora kurenga nakaruko twebwe tuba twagiye hamwe hanyuma tukaraba tuti mbega birakenewe erega mu bwiza shingiro hari ibintu byababereye intambamyi irya ryungane rya mbere bivuga ati twisuza ko rwarusha amasezerano uno munsi niyo ngorane bafise bashaka rero bagakure ko kajya gace amabibandanize bubake igihugu cyacu bubake igihugu bwiza shingiro bisuze bagipimiye ko kugira azorengane.
Reka ndabibutse mushya na Chauvino muce muraba isaha ndabahaye ndababaje kibazo muze murampa inyishu itarenga umunota umwe muza wamukoze ariko imbere yuko duha ijambo na Felix kubwayo nashaka muravuze ikintu gihambaye Chauvino muvuze ati abantu abarundi bari mu biganiro 99% ikabavugira uyu mugambwe bavuga rumwe umugambwe uri ku butegetsi ivyo muvuze nivyo ivyo byavyemeza ko umugambwe ari ufite abanyagihugu benshi
n'abantu baza baratorwa ayo mashira hamwe abantu baza baratorwa muri iyo migambwe
ya jando by'umutabazi muri iyo migambwe ya corona itwagwa n'ujya mu fasoni muri iyo migambwe wumva ko nkumbure FNL serukirwamwe muri ega sikuvuga ngo nicyo gitigira cyerekana ko Peter Murunzi ashigikira abarundi kahabanamba ahubwo ashigikiye n'ibice bitanu ngira kwijana n'abantu rero kuko ari abantu ayitorera hijya nino agacatamika ujya mu gwi urumva bateza kunza uko bangana
Mwushiana hee Felix Kubgayo na mwena shaka mgilecho mwuzi kuicho kiwazo Ika kuizo inuvisabugana wanyagigu wa sawako ibugirizo wa shingiro jo hindu kwa Kubgayo mwihweje imari zawa ya kuizo ibugirizo wa shingiro Mwana kuri kuyegu hindu kwa
Naje mba nje kura mchawa nyuanyo waliko wa kumviliza Koma tuvugie mtu tuzetu la chaga gurangira nchaga gure Mwuzi kuri ibugirizo wa shingiro nukugira ngo Juvahize kari juzurize abanyagihugu Ibirizwa shingiro rero numufasha w'abanyagihugu kugira ngo bashore kubana neza mu gihugu cyabo mu vyabo no mu iterambere mbere no mu karere baba basanzwe barimo kuko hajya abarundi n'amakungu twese turi bamagiriranira mu gihe rero abanyagihugu bavuga bati mu ibirizwa shingiro harimo ibintu bimwe tudategera twadukwiye kukenera ko byose bigwamo kugira ngo twese tubisome tuvyumve atawinze kudusobanurira je ndumva ko abanyagihugu batarira busema ico kintu ndumva ko gikenewe kuko nubundi iryo shibwirizwa byubahiriza abenegihugu b'abarundi hama ikintu nagira ngaruke rero kuri cyo umushinga ntaye mu kwengeza yaje kuvuga avuga ati 99% nabashyigikiye umukuru w'igihugu 99% n'abakunda igihugu cyabo suka ko arabashyigikiye umukuru w'igihugu nuko bakunda igihugu cyabo cyo Burundi bashaka ku Burundi bwo bandanya kuba igihugu cy'amata n'ubuki kuko sinumva yuko iyo migwi yose yadondaguye ko bose boba arabanywanyi w'umugambi CNDD-FDD n'abarundi gusaba kuri igihugu cyabo niko je ndabibona
murakoze cyane gose ndeka tubasomere n'ubutumwa buri ko burashikizwa n'abanywanyi muri radio ijwi rya Amerika bariko barakurikirana iki kiganiro Pascal Nsabimana agize ati reka batamareka mbega mwumva ngo ni ibiganiro canke n'ukwidigadiga eka no kwidigadiga mwibaza ko ababijamwo bataba bazwi murabaza neza ingene byagenze ino ibubanza aho ababijamwo atavuze ingene baronse ubutumire bakemera kubarihira n'amatike mbega n'ivyahera umutekano uzocugaruka mushya ntahe Kemi Gasore nawe ati birakwiye ko abarundi bicara bakayaga kuko kwisamburira ko igihugu cyabo ntaho bizobashikana kuko niba ibwirizwa shingiro ritanditse neza ngo rihuzwe n'amasezerano ya Arusha vya genda gute vya biya bizoyanzara abarundi basubiye hamwe cyane cyane kurenza aho bavuye kandi koko niba ibwirizwa shingiro byandika bindi mbona bitasomeka neza cyane cyane kurenga aho bavuye kandi koko niba ibwirizwa shingiro nta ritandukanye n'amasezerano ya Arusha akaba ari byo biteje indyane kugeza ubu birakwiye ko hoba andi masezerano leta ikemera kuganira n'umwanzi na hamwe n'abayigwanya turashimiye abanywanyi wacu ariko aratwandikira ariko turafise kandi nabandi bari kwakurikirana ikiganiro duhaye animero yabo reka dutangure ku mushinga ntahe Justin mwiriwe neza
mwiriwe mwiriwe
murakomeye murafite ikibazo murafite icyumviro
turakomeye neza hanyuma
ego
naye nagomba zo umuntu yaje aserukiye umugambo uri ku butegetsi
duga ku ijambo
mbega ko numva ashigikiye abashaka guhindura ibyirizwa shingiro beka aho ntashora gusanga agomba ko ubu haza intwaro y'umuntu umwe usure kuri monarchie
yego
hanyuma ikindi
rafite ikindi kibazo
yego hanyuma ikindi nagomba shikirize niki jewe ibiganiro byabereye mu Rutana je nari nagiyeyo kenshi uhasanga abantu benshi bari ku mugambo uri ku butegetsi iyo mpamvu ibyo bashikiriza byose ushobora gusanga ari bintu biza bishigikira umugambo uri ku butegetsi gusa bitaza bivuga ibyaba bahunze bari hanze. Iyo mpamvu je mbona yuko ibyo yebo byihoza ibiganiro bikobera mu Burundi ntarukiza tubyiteze ko bo raba bagatunganya ibiganiro bibera hanze y'igihugu. Saba murakoze.
Murakoze.
Harakoze cyane mugenzi wacu Frederic Nkundikije yateremije ico kiganiro cerekeye ibiganiro bibera hagati mu gihugu biri kubera hagati y'abarundi. Ahani naho duhereje ibiganiro byo kuri no saha mwakoze kudutega amatwi mwari kumwe na Oyani Tangishaka. Ndashimiye Fatuma Kalala Limasi yadufashije kwegeranya ibiganiro tubashikirije.